mind. She said she just want to climb on it. See, I spin spoon with it, put design on it. Wow.
My daughter one time.
Iyi muvani radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no kugwanya ikwiragiza ry'ikiza corona. Mu Burundi mu nama na baburamatari b'intara 18 zigize u Burundi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye aganiriye na ba Mustanere ku migambi yo kugwanya corona. Ibiturire n'ikibazo cy'impunzi ziri hagati mu gihugu.
Abasajya baburamatari kwegera abo bantu bakaganira bakabwira imigambi igihugu kibafitiye, bwo bakumviriza nabo nyine bakababwira ibyifuzo byabo.
Uwo ni Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuvugizi wa Perezida w'u Burundi i Gitega ku mugwa mukuru, aho yashikirije bimwe mu byo umukuru w'igihugu yaganiriye na baburamatari mu nama yabahuje ejo ku mugwa mukuru i Gitega. Andi naho leta ya Tanzania nishira mu muzamakungu onyugitaho impunzi hasel, babandanije umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo inyuma yaho uwo mugambi wari warahagaze iby'agateganyo kubera amatora mu Burundi. Izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze neza. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriwe kandi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Urakoze Oriane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko itazoha Sudan ifashanyo y'iterambere kiretse impande zerwa intambara muri icyo gihugu zishyize mu ngiro amasezerano basinye mu mwaka w'2018. Ambasaderi wa Amerika muri icyo gihugu yavuze ko leta y'ubumwe yashinzwe mu ntango z'uyu mwaka itarashyira mu ngiro ibitari bike biri mu masezerano. Yavuze ko leta ya Amerika yiteguye gufasha mu gusanura igihugu cyatabaguwe n'intambara, ariko mu gihe abategetsi muri politike botangura gukora ibyo biyemeje. Imigenderanire hagati ya Amerika na Sudan y'umanuko yongeye gutosekara inyuma yaho Perezida Salva Kiir n'imihari itavuga rumwe nawe inaniriwe akatari gake gushinga leta y'ubumwe, ariko bavuye bashika kumwumvikano mu kwezi kwa kabiri baremerewe na Amerika hamwe n'amakungu. Ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana ingorane ziri mu bihugu bitandukanye International Crisis Group yashikirije ko ubwicanyi bubera mu ntara ya Ituri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika igihumbi, bwatumye kandi abantu hafi igice cy'umuriyoni bata ingo zabo. Raporo yasohowe n'iryo shyirahamwe kuri wa gatatu ivuga ko ubwo bwicanyi buba hagati y'ubwoko bw'abahema bagizwe ahanini n'aborozi hamwe n'abalendu bagizwe n'abarimyi. International Crisis Group risaba leta ya Perezida Felix Tshisekedi gufasha kugira abarwanyi bo mu bwoko bw'abalendu bagabanye ibitero, kimwe mu byotuma hatangura ibiganiro hagati y'ayo moko hamwe n'iyindi mirwi. Risaba kandi ibihugu bya Repubulika ya Congo, Angola, u Rwanda na Uganda gufasha kugira amahoro aboneke muri ako karere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Intumwa z'ibihugu bibanyi na Mali zashitse i Bamako ejo kwa gatatu gufasha guhuza abashamiranye muri politike. Izi ntumwa ziserukira ibihugu 15 bigize ishyirahamwe CEDEAO zirongowe n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan. Zigiye kumvikanisha perezida Ibrahim Boubacar Keita hamwe n'abari mu myiyerekano bamusaba gutanga imihoho. Ni mu gihe hari iyindi myiyerekano itekanijwe kuri wa gatanu yabaye mu ndwi iheze yamaze iminsi itatu yaranzwemo ugutana mu mitwe n'abajejwe umutekano, kwatumye abantu 11 bafa abandi 158 barakomereka. Umurwi w'abakora imyiyerekano wiswe uwo ku itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu ugizwe n'urunani rw'abanyepolitike n'abari mu mashyirahamwe ya sosiyete sivile banegura perezida ko yananiwe guhagarika umurwi w'abarwanyi umaze imyaka 8 uhungabanya umutekano w'igihugu. Ubwo bwicanyi bumaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu hamwe n'ibihumbi amajana bataye ingo zabo bahungira muri Nigeria na Burkina Faso.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa George Floyd kuri uyu wa gatatu waritwariye igisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota, usaba gucumbushwa ku rupfu rw'uwabo yiciwe mu minwe y'abapolisi bane mu kwezi kwa gatanu. Floyd, umunyamerika w'umwirabure, yishwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu, inyuma y'aho umupolisi w'umuzungu Derek Chauvin amufukamiye ku izosi ikiringo cy'iminota 8, yicwa no kubura impemu. Igitigiri cy'amafaranga umuryango wa Floyd usaba nticyashikirijwe, ariko Ben Crump, umushingwamanza wawo, yavuze ko indishyi basaba ihambaye ku buryo abapolisi bazohagarika kwica abantu ataco bazira, na cyane cyane abirabure.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 no kuri metero 41. Umugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri radio yacu akaburungu.com, kuri site internet, Facebook na Twitter turi kuri VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Leta ya Tanzania n'ishamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR babandanyije umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo, inyuma yaho umugambi wari warahagaze kubera amatora mu Burundi. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania, James Joven, kuri uyu wa kane yatembereye mu nkambi ya Nduta hama adutegurira inkuru.
Kuri uyu wa kane yatahutse imiryango 45 igize abantu 130 biyandikishije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi ya Nduta. Abari bashyizwe ku rutonde na ASER ni imiryango 120 igize abantu 350, ariko hatahutse igice cyabo. Amakuru dukura mu nkambi ya Nduta avuga yuko ibitegiri bike by'abatahuka bivana n'uko benshi muri bo babona yuko icyo bahunze kitarakemuka n'aho bahimirizwa gutaha. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo, ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Ijwi rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane, aho ryasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura.
Ikibazo kijyanye n'icerekeranye guhunguka, abantu benshi bahunguka batabishaka kuko kubera nk'ubu ubukeka baduhaye bwaraheze, ibirengeti baduhaye byaraheze, amasafuriya baduhaye yaraheze, benshi bagiye bagenda bayikorako. Umuntu rero abonye hajya abuze hajyamo ikabana acavuga ati reka nkunguke, agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka.
Yewe ndi mpunzi sanzwe ndi umukenyezi aba ngahinduta. Bijanye n'ihunguka turiko turabona si uko benshi bagenda banezerewe, bagenda barahura n'ibibazo bimwe bimwe, gusa kimwe gusa tubibayemo uko nyene. Ingorane ya mbere dufise nta bintu dufise byo turyamako byaraheze, nta n'icyombo tugisigaranye twokoresha ngo duteke. Iyo hageze rero aho turimo turaronderera indya abana ucyura bidusombowa, hageze n'ubundi mu kuryama bikatugora, wagira utuba tunaturiya bivanye no kunja noneho byose bikacya bigorana kuko indya turonka muri make turazigihenguruka, ariko kubera yuko tuguma kunja imwe abana baca batugora, hagera kuzoja gupokera iyo ndya abo bana nabo batakiyumvamo bikatugora ukuntu tworondera ibindi byo gukaba. Aho rero turahafize ikibazo cyane kandi ari cyo kiriko kiranatuma benshi bahunguka gucuraba tijembo na nongaha ndahagwa n'ubundi ntahe byose n'imiruho gusa cyuvuga ati nta sitakira umuvyimba reka ngende.
Ndiko ndaraba ku bintu bijanye na twebwe impunzi tubayeho mu buryo bubi, tubayeho nabi gose. Turafise izindi ngorane zijanye no gufungura kwa nabi. Twebwe dufungura indya imwe n'ibikoko birahindura bikaza kurya izindi ndya byiyumvira. Twe natwe kuva tugishinga mu nkambi kuvuga tujya ubwishaza n'ubugari bw'ibigori nta bindi bintu tujya kuvuga nk'ibyo bintu rero ubiriye nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri urashaka kugira ingorane ugasanga abana bariko baraharisha kubera barya bwa bwishaza, nta mboga zihari, nka twe mu kijiji ntitujyayo, aho umuntu yagiye kujya mu kijiji igihugu cy'akagero ntibikunda yokujayo ugize simbi nkambi urafashwe winje barakujanye mu gasho aho ni kwa guhohote cyo gituma rero jemba nabi ko ngaha turi impunzi mugabo tabaye nabi
kubwizo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe nishira hamwe impunzi amakungu gita ku mpunzi haseri
ico dusaba twege tutarahunguka dusaba yuko umutekano woboneka kugira tugende nk'ubu hataragera yuko natwe tugirane erekana twebwe impunzi tutabona yuko amahoro ariho ngaha nitwohaguma kobera tuvuga ati hose ngo barapfa
ikindi dusaba UN nuko yotworohereza mu kuronka ubuzima bwiza mu bijyanye n'ifungurwa ukuntu twoza turaronka ibikoresho bikwiye uburyamo bukwiye kuko nk'ivyo twagiye turaronka kuva dushitse ubu byaraduheranye ubu ntidusigaye turonka nico twojyama ko cyanke nk'ico twokwifuka
umuyobozi yashinzwe impunzi muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha igihugu cya Tanzania cyitwaza yuko Burundi amahoro yagarutse inyuma y'amatora aheruka kuba
ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise kinegeza makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi ufise amaso nabwirwa ngora ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho ubu butumwa bwa leta ya Tanzania ubu butumwa bwa leta y'u Burundi nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira
Abatahutse kuri uyu wa kane na bajya mu ntara za Ngozi, Makamba na Rutana. Mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na SR mu kwezi kwa gatanu, impunzi z'Abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 160,000 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye babura matari b'intara 18 zigize u Burundi kwihutira gutuza ikibazo cya virusi ya corona no kugwanya ibiboneka ibiturire mu nama yabahuje ku mugwa mukuru wa politike igitega. Perezida Ndayishimiye yagarutse kandi ku kibazo cy'impunzi ziri hagati mu gihugu. Ni muri aradijwe rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo mu giye kwisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu nyuma bakagenwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye kuri wa gatatu yahuye n'abo barongoye intara 18 z'u Burundi kugira batangure imirimo yabo bazinanye bongere batekerwe impanuro mu mabanga bagiye kujyamwo. Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije amenyeshamakuru iby'umukuru w'igihugu yaganiriye n'ababuramatari.
Ica mbere ni ukugwanya cakiza karanda corona, akababwira yuko isekeze yatanguje rifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus coba icivugo babura matari bose bokigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo cy'amezi atatu bisigure ko hategereza gukogwa ibikogwa mu ntara muntu mbere yo kuranduranwa n'imizi ico kiza karanda. Ikikogwa cha kabiri cyihuta nico kuronsa akazi ugwaruka gwarangije amashuri mugabo rutagira akazi. Aho rero gikenewe bwa mbere ni uko ugwaruka bamenya igitigiri cyago n'ivyo gwize mbere aho bidarudashobora kuronka akazi byoroshye hakabanza akaba n'inyigisho nkarisha bwenge zorufasha kuronka ico rukora.
Mu gihe rero Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika igiturire cyatsi mwindaro nk'uko vyerekanwa n'ishirahamwe mpuzamakungu Transparency International gutuza ibiturire biri mu byo babona matari basabwe. Hakaba mbere hagiye gushyirwaho uburyo abanyagihugu bazohora bashikiriza uko igiturire gitangwa mu makomini wa
kugwanya ibiturire kugwanya isesa kugwanya ubutunzi bw'igihugu. Yababwiye twa dusanduku zoja mu makomine ko twotegurwa hari mukuru w'igihugu arafise abizigwa biwe bazogenda bafite gufuri n'urupfunguruzo bwa mbere bakugara bazo baje kugurura bagiye gukurayo ivyo vyashikirijwe n'abenegihugu. Haro asaba babura matari gutinyura abenegihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusangi n'ubutunzi rusangiye twese tegerezwe gukingira gucyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura kunyonyeza kugira ibiture cyangwa kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro.
Ikindi Jean Claude Karigwa ndenza ko yamenyesheje baganiriye muri iyo nama ya bamatari n'umukuru w'igihugu nuko abahungiye mu gihugu hagati bosubizwa muzabo.
Yasabye bamatari kwegera abo bantu bakaganira bakabwira imigambi igihugu kibafitiye mugabo bakumviriza nabo nyene bakababwira ibyifuzo byabo kuko nkuko yabamenyesheje icyo giye gukorera abantu abo bantu mutakivuganye kenshi bagifata nkuko cyo batari gikorwa kije kubagirira akamaro ati rero ni muganire nabo bantu abakeneye gusubira muzabo bumva ko bishoboka basubire muzabo aho bidashoboka nabo bifuza kuba nko mu bigwatuye mu bigwatu ariko cyane cyane uko biganiro hagati yabo bantu nabo barongozi b'intara.
Ibindi babura matari baganiriye n'umukuru w'igihugu kwitwararika kugwiza umwimbu biciye mu kuvomera kubungabunga umwimbu na cyane cyane mu ntara ziri ku rubibe no kurondera ibibanza byo kubakamwa amashuri y'imyuga. Mwamenya ko muri babona matari 18 babiri gusa ari bo bahora muri ayo mabanga nabo bakaba ari abo mu ntara za Gitega na Karusi. Muri abo babura matari batatu n'abakenyezi bakaba bagiye kurongora intara za Ruyigi, Makamba na Karusi. Gishasha Abarundi baheruka kubona mu mwaka w'1993 inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye nuko muri abo babura matari 18 harimo basirikare bo ku ipete rya koloneli batatu bajejwe intara za Bururi, Kayanza na Mwaro be n'abapolisi babiri umwe akaba arongoye intara ya Cibitoke uwundi nawe akaba arongoye igisagara cya Bujumbura. Abasivili 13 basigaye bose bakaba baturuka mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005. Aba baramatari bose rero uko ari 18 imbere yo gutandukana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yabanje kubashikiriza imodoka nshasha zibafasha mu manga yabo gusa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzozibungabunga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda leta yatanguye kurondera za kaminuza zizokwakira abanyeshuri bagera ku 2000 bahora biga mu mashuri aherutse kugagwa. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi aduteguriye inkuru.
Muri za kaminuza zafunzwe harimo kaminuza ya Kibungo, harimo kaminuza Christian University of Rwanda yakoreraga mu mujyi wa Kigali n'Indangaburezi College of Education yakoreraga mu ntara y'Amajyepfo. Impamvu Minisiteri y'Uburezi yatanze nuko zose zitujuje ibisabwa n'ibindi bibazo byari bizugarije bikabangamira ireme ry'uburezi. Umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu ushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda Mukankomeje Rosa yabwiye Ijwi rya Amerika ko bamaze kubarura abanyeshuri basaga 2000 bigaga muri izo kaminuza za funzwe bakaba basabye ibigo byabigishaga guhabo banyeshuri ibyangombwa byose byerekana ko bahoze biga n'ikiciro bari bagezemo kugira ngo bashakirwe andi mashuri bazakomerezamo.
Twakoranye inama n'andi mashuri yigenga afite amasomo ajya gusa n'ayo abana bigaga, turaganira tubabwira ikibazo uko giteye, tunabasaba kuzabafasha bakabakira bakaborohereza aho bishoboka kandi mu rwego rwemewe n'amategeko. Nibiramuka bigenze bityo tuzafasha abo banyeshuri, tuzafasha iryo shuri agiyeho kugira ngo bamworohereze yo kudatakaza cyangwa kutabura diplome.
Mu gihe leta ihangayikishijwe no gufasha abanyeshuri kudatakaza amasomo yabo, abarezi babigishaga nabo baremeza ko babayeho mu buzima bubagoye. Uyu ni mwarimu Emmanuel Murigo wigishaga muri kaminuza ya Kibungo nayo iri mu ziherutse guhagarikwa.
Kaminuza irafunzwe natwe turasezerewe, nta kintu batubwiye, ntacyo batumariye, nakubwira ngo tumaze amezi 18 yubara. Ariko mu by'ukuri ubona ikibazo cyatangiye mu myaka nk'ine kigenda gifata intera itatu ariko muri ibiri yo ishize kiba kiraremera cyane. Ni ibintu bidasobanutse ku buryo nta mahoro rwose twagize, twabayeho nabi, imiryango yacu irakena, abana babura uko biga. Banki ziratwishyuza bamwe ziyabatereza ibyabo, kandi ari kaminuza twagiranye amasezerano yo kuzajya iduhemba natwe tugashobora kwishyura imyenda yacu.
Uyu mwarimu asaba leta ko mu gihe yabifashije abanyeshuri gukomeza amasomo yabo nabo yazazirikana ku mibereho yabo kuko basigaye mu gihirahiro.
Bamwe dutekereza kujya mu nkiko ariko nanone ubu turabura umuntu twarega uwo ari we, imiryango yacu yarahakeneye, twagize ibibazo bikomeye ariko ntabwo tubona umuntu utwitaho pe. Leta yagomba kureba ukuntu idutabara, reka tugira inama uko twabona amafaranga cyangwa se nayo niba ifashe icyo kigo ikagifata ikaba yaturiha ibyacu kuko twaravunitse cyane kandi twavunikiraga igihugu n'abana b'igihugu no mu mashuri ya leta no muri kaminuza za leta bari bakwiye natwe kutureba nk'uko bareba abo banyeshuri tugize kuba imyaka tudahembwa noneho n'akazi turakabuze bagombye no kudushakira ukuntu badushakira imyanya natwe mu byo twigisha mu mashuri ayo ariyo yose yaba prive yaba ya leta kugira ngo twongere ubuzima wenda bube bwagaruka n'ubwo bitoroshye nyuma y'igihe kimeze gityo ububabare turabisaba leta rwose turwaneho kuri ibyo birarane byacu dufashe amabanki arimo aradutereza ibibanza n'amazu tubamo.
Leta isobanura ko nta bushobozi ifite bwo gushakira akazi uwo ari we wese ugakeneye, ahubwo isaba abo barimu kuba bakwifashisha amategeko arebana n'umurimo mu Rwanda bakarenganurwa.
Uretse na bariya bigishaga mu bigo byigenga ntabwo minisiteri se cyangwa heki yivanga mu gutanga imyanya bigo bya university. Buriya university za leta bashyira imyanya ku isoko abantu bagapiganwa yewe na rektori n'abakora ibizami. Ni ukuvuga rero ngo abo barimu bahakoraga n'abanyarwanda amategeko agenga umurimo mu Rwanda barayazi. Niba muri bigishaga muri faculty ya agriculture uyu munsi hakaba hari umwanya n'ubundi bamwe usanga bajya gukora n'andi hatandukanye baramutse batukeneweho inkunga yo kuvuga ngo ubuvugizi bwo nta n'ubwo mbona kuko uyu munsi n'abanyeshuri barangije kwiga ntabwo tujya kubakorera ubuvugizi bari batabona imirimo. Abantu bakuru bagiye hariya bazi uko bagiyemo imirimo yo ku isoko mu Rwanda haba mu mashuri yandi yigenga haba mu ya leta imiryango irafunguye bashobora kujya gusabayo umwanya nta kibazo.
Nubwo iki kibazo cy'abanyeshuri gishobora kuzakemuka, abarimu bo bagaragaza ko kugeza ubu batazi ibyabo ko bizasozwa kuko n'uburyo bwo kwitabaza amategeko butazaborohera, abenshi bakemeza ko badafite uwo bazabaza ibyabo. Hashize iminsi inzego z'ubutabera mu Rwanda zitaye muri yombi wahoze ayobora kaminuza ya Kibungo Professeur Egide Karuranga, abahoze bakorana nawe bakibaza uwo bazabaza ibigendanye n'imishahara yabo kandi umuyobozi wabafunze. Iki kibazo ni nacyo kigaragara muri kaminuza ya Christian University of Rwanda. Bwana Habumuremyi Pierre Damien yarabereye umuyobozi nawe akaba ari mu maboko y'ubutabera. Bikaba biteganijwe ko kuri uyu wa kane Pierre Damien Habumuremyi agezwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro ndetse n'icyaha gishingiye ku cyene wabo ubwo yari umuyobozi w'iyi kaminuza iherutse gufungwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda bimwe mu bice by'uturere twa Nyamagabe na Nyamasheke byahagaritswe uruja n'uruza iminsi 15 kubera coronavirus. Ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda bwatangaje ko iyo ngingo yavuye ku matohoza yakozwe n'inzego z'ubuvuzi. Menyeshamakuru Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri inkuru.
Itangazo iyo ministeri yasohoye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyiriwe wa gatatu riravuga ko kuva kuri uyu wa gatatu utugari twa Kigeme na Ruhunga two mu mirenge ya Gasaka na Kibirizi ya karere ka Nyamagabe ho mu ntara y'Amajyepfo cyo kimwe n'utwa Mubugagi twa n'ibice bya Jarama na Butare hose ho mu murenge wa Gihombo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda dushyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe cy'iminsi 15. Muri iryo tangazo, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu irasaba abatuye mu bice byashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo kubahiriza amabwiriza bigenga, igasaba kandi inzego z'ibanze cyo kimwe n'izishinzwe umutekano muri ibyo bice gukurikirana iyubahirizwa ryayo mabwiriza. Aya mabwiriza yongera ibindi bice ku byari bisanzwe muri gahunda ya guma mu rugo asohotse mu gihe imibare y'ubwandu bushya bwa COVID-19 yo kuri uyu wa kabiri yagaragazaga ko akarere ka Nyamasheke kabonetsemo abagera kuri 12 banduye iki cyorezo. Madame Mukamasaba Poloni ukayobora akavuga ko ubwo bwandu bushya bwose buri mu murenge umwe wa Gihombo bwiganje mu tugari tubiri kuri tune twashyizwe muri guma mu rugo.
Akagari ka Mubuga ndetse n'akagari ka Butare ariko by'umwihariko nk'uko mwabyumvise mwabonye ko dufite tugari tune twashyizwe muri guma mu rugo, ariko hakaba harimo utugari tubiri duhane mbibi n'utwo tugari tubiri twabonetsemo COVID-19. Ni ukugira ngo dukumire urujya n'uruza rw'abaturage bashobora gukwirakwiza iki cyorezo, ariko bose nabo mu murenge umwe.
Ibi bice bya Nyamasheke bishyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe akarere ka Rusizi gahane imbibi na Nyamasheke ari mu kato ndetse imirenge 5 mwikagize ikaba imaze hafi ukwezi n'igice muri iyi gahunda ya guma mu rugo. Nubwo bimeze uko ariko, inzego z'ubutegetsi muri Nyamasheke ziravuga ko ubu bwandu bushya bufitanye isano n'imigenderanire n'akarere ka Rusizi. uretse ingamba zatangajwe na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu zo kuguma mungo ku batuye utwo tugari ku rwego rwa aka karere ka Nyamasheke nabo bakavuga ko hari izindi bongeyeho.
Rusizi baye bari muri lockdown ntago bari baherutse kuza ariko bahagaze icyorezo baracyanduzanyije. Turatugari twose dukikijwe n'ikiyaga cya Kivu, ubu rero urujya n'uruza mu kiyaga cya Kivu rwahagaze ndetse n'uburobyi twumva bugomba guhagarara kugira ngo tubashe kurinda muvoma zose z'abantu bashobora kuva Rusizi cyangwa bakaba bava mu yindi mirenge bakaba baza muri utu tugari turi muri lockdown.
Utu tugari dutandatu two muri Nyamasheke na Nyamagabe twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo tuje twiyongera ku midugudu irindwi yo mu murwa mukuru Kigali, cyo kimwe n'imirenge itanu y'akarere ka Rusizi isanzwe muri iyo gahunda. Imibare y'ubwandu bushyimaze iminsi itangazwa igaragaza ko mu karere ka Rusizi ahasaga n'ahahawe umwihariko mu ngamba zo gukumira ikwirakwira rya COVID-19, ubwandu burimo kugabanuka cyane. Nko ku barwayi 38 babonetse mu gihugu kuri uyu wa kabiri, aka karere gafitemo bane gusa. Ibyasaga nk'ibitanga icyizere ko gashobora kuvanwa mu kato kamazemo amezi hafi ane, nubwo ubutegetsi ntacyo burabitangazaho. Nibutse ko hagendeye ku mibare yatangajwe kuri uyu wa kabiri, ubu mu Rwanda hamaze kugaragara abarwayi ba COVID-19 basaga 1,400. Muri abo abagera kuri 737 barakize, 675 baracyarwaye, mu gihe banaribo bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze uno munsi mu mateka y'isi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arabidushikiriza.
Uko itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1976, ibihugu 26 bya Afrika byafashe icyemezo cyo kutitabira itangizwa ry'imikino ya Olympique yaberaga i Montreal muri Canada. Icyo cyemezo bagifashe kubera ku inama mpuzamahanga ishinzwe imikino ya Olympique yari yanze kwirukana igihugu cya Nouvelle-Zélande cyari cyoheje abakinnyi muri Afrika y'Epfo, igihugu cyagenderaga ku matwara yivanguramo ko kandi amahanga yarasabye ko icya kumatanyirizwa. Kuva mu mwaka w'1960 ni Afurika y'Epfo yari yarabujijwe kongera kwitabira imikino ya Olympique. Abakinnyi bakomoka mu bihugu 20 kuri 26 byavuze ko byivanye muri iyo mikino bari bararangije kugera muri Canada, bahise rero basubira mu bihugu byabo. Bimwe muri ibyo bihugu ni Libya, Kenya, Zambia, Nigeria, Gambia, Sudani, Ghana, Tanzania, Uganda, Algeria, Ethiopia, Madagascar, Central Africa, Gabon, Chad, Togo, Nigeria, Congo, ikirwa cya Maurice, Burkina Faso na Malawi. Kenya nicyo gihugu cya nyuma cyatangaje ko kivuye muri iyo mikino. Mu itangazo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga James Osogo yaragize ati leta ya Kenya n'abaturage bayo bemeza ko kuba indakemwa biruta imidari.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye Mukubiri ya Baro yadufashije kwegeranya ayo makuru n'ibiganiro. Turashimiye na mwese mwaduteze amatwi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabifurije umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukeye c'uburundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu